Nzamba.
Nzambira samirana.
Niriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba. Sangwe ikaze mu makuru yacu yo kuri wa gatandatu igenekezo rya 10 mukakaro umwaka w'2021. Amakuru mushikirizwa na Jewe Arisa Kimana nayo akabagizwe n'izi nkingo nkuru nkuru zikurikira. Radio Nzamba uyu munsi yarumanije imyaka 6 isamirana. Umuyobozi wa Radio Nzamba akabashima intambwe iyo radio igeze ko akamenyesha ko mu minsi za bagiye kwagura imihora. Ureta nilota ikura ijisho kubutunga na Burundi ngo bwigenge. Ibyo byashikirijwe na Gerard Ndabirabi Makamba aho yahora mu rugendo. Ibene kugwana Vital Nshimirimana yahoze arongoye urwego rw'abacamanza mu Burundi ahabona ko ari ukwirengagiza ibyanditswe n'inama idasanzwe yabaye mu mwaka w'2013 ku bijanye n'ubutungane. Mu mpera za makuru nk'uko mubimenyereye iminsi yose kuwa gatandatu muza gukurikirana ibiganiro ku isoko. Ituno musi kikaza kutuganirira ku bijanye no kurwanya ikibazo cy'inzara mu Burundi mukanya inkuru imwe mwo kwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba hamwiriwe ko nibizigera bibaho ku butungane bwigenga mu Burundi. Ibyo bikaba byashikirijwe na Gerard Ndabira barongoye inama nshingamateka mu rugendo yahoramwo mu ntara ya Makamba ahavuga ko ubutegetsi butegerezwa kugira ico buvuze ku ngingo zifatwa n'ubutungane. Akanagabisha umucamanza wese atabitahura ko agiye gusubirizwa ngo n'abacamanza bo ku mitumba barabishoboye. Kubwa Vital Nshimirimana yahoze arongoye sendika y'abacamanza mu Burundi Simabu ngo birateye isoni kubona uwitwa ko ari umutegetsi nk'uyo yigizayo ibyafunditswe mu nama rukokoma y'ubutungane yabaye mu mwaka w'2013 aho yemeje ko urwego rw'abacamanza rutegerezwa kwigenga. Inkuru twateguriwe na Ben Axera Kane wabo.
Gerard Daniel Ndabirabe aramutswe inama nshingamateka yifatiye mu gahanga urwego rw'ubutungane mu Burundi ngo baramutse bakareka abacamanza bakitorera ababayobora mu kazi. Umukuru w'igihugu nta jambo na rito yasubira kugira ngo nta demokrasi ibaho mu bucamanza.
Ugasanga huko bavuga ngo bashaka n'uko n'ababayobora batogwa mu banyabutungane bwabo, ukamenye ngo hariho demokarasi mu butungane. Iyi demokarasi ya nome y'imivo ati ku buryo bwo hejuru bazotora umukuru w'igihugu wabo araba iby'ubutungane, bagaca bavuga ngo no hanze ngo niko bimeze. Iyo hanze bavuga ntanibwo arije na gatoya. Ejo bundi barusoma muri Amerika imanza akagiye zihaka umukuru w'igihugu amaze gutanga intumbero emwe bajya bo gutungane nicyo bakurikiza. Trump agiye ku butegetsi yavuga ati uriya muntu w'ubutungane mpaka bamukure, ndashaka mukura.
Umucamanza wese yifuza demokrasi mu gisata cy'ubutungane agiye gusubirizwa n'abaca imanza zo kumugina ku mitumba.
Uyu wuvuyeho abo mu butungane rwose akaza nabo batama wo ku mitumba niba kimana murangabe rero murangaba uyu katori nitwo mubyana ati ojijariya w'umucamanza mukuru nibyo wakogwa niyo kimanza mukuru.
Kubwa Vital Nshimirimana yahoze arongoye sandika y'abacamanza mu Burundi Simabu ngo birateye isoni kubona uwitwa ko ari umutegetsi nk'uyo yigizayo ibyafunditswe mu nama rukokoma y'ubutungane yabaye mu mwaka w'2013.
Kimwe mu bimenyetso bya mbere abantu benshi bakunda kubonera ko yuko ubwo rwego rwigenga koko ni uko ababa baserukira abandi ababa barongoye abandi muri urwo rwego baba bizigiwe na bene wabo kubera baba babazi, baba bazi icyo bamariye, baba bazi koko yuko bahagararira urwo rwego. Ibyo nibyo abarundi bari banasezeranye mu nama rukokoma y'ubutungane yabaye mu mwaka w'2013. Mugabo murabona yuko intwari ya CNDD-FDD atakitakoze kugira ngo ibyo abarundi bari basezeranye ibinyegeze hama ntibishirwe mu ngiro.
Ivyo Gerard Daniel arongoye inama nshingamateka y'u Burundi yabishikirije muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba mu rugendo yarimwo muri Nondwi.
Beni Axera Kane wabo arakenuye nayo mu makuru avugwa mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Mutakura. Umuntu umwe yunguruza abantu n'ibintu muri bajaje yaragaritswe n'igipolisi abanje gukubagugwa. aho hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatano muri quartier ya Mutakura muri zone ya Cibitoke muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura yagaritswe inyuma yuko tumvikana kwabaye hagati y'abapolisi bari bamuhagaritse we na mugenzi we ababibonye bakaba banegura ingendo y'igipolisi yo gukoresha ingufu mu bintu byose gushikaho barasa masase mu banyagihugu ni nkuru ya Vanessa Muhiteka.
Akajagari kakurikiwe n'amasase katanguriye kwibariyeri y'igipolisi iri kwibarabara rya kaburimbi Bujumbura bubanza mu gice cy'Umutakura. Amakuru abaho nyine avuga ko abapolisi bari bashize umugozi mu ibarabara barahagaritse abagendesha abajaji babiri ariko haba kutumvikana hagati yabo bamaze kuzijana ku kirindiro cy'igipolisi. Amwe mu makuru ava mu babibonye avuga ko izo bajaji zibiri zari zaboshwe zifatanyije na Minote. Bamaze kuzishikana ku kirindiro cy'igipolisi umwe muri abo bapolisi asharazibohora anategeka ko bokwigira. Mu gihe bariko baraja kubika izo bajaje niho umwe mu gipolisi yaca arasa amasase atari make maze umwe muri abo badereva agwigihumura baramufata. Bamwagirije gutoroka ikirindiro cy'igipolisi arakubitswa imbere yo kujanwa gufungirwa kugashoka mu Mutakura nkuko makuru avaho muri iyo zone abivuga. Bamwe muri abo bunguruza abantu n'ibintu muri bajaji cyo kimwe na bamwe mu banyagihugu baranegura cyane igikenye gikoreshwa n'igipolisi mu guhohotera abariko bararondera gitunga imiryango yabo basaba ko hoba inama n'ingingo mu byo baba bariko barasaba. Mu gihe uwo yafashwe yarasanzwe ariko aja kubika ico cuma yakoresha abagenzi biwe basaba ko yorikugwa agasubira ku mirimo yiwe kugira ngo abandanye abeshaho umuryango wiwe. Uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi kugira atange umuco kuri iyo nyifato ruramukena.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Abanyeshuri bahejeje ku ishuri ry'imyuga CFP Muramvya baridoga ko bataronswe impapuro z'umutsindo. Haraheze imyaka ine izo mpapuro zidatangwa ku bahejeje umwaka wa kane kuri iryo shuri. Abo bataronkejwe impapuro z'umutsindo bavuga ko insiguro zitangwa n'abaronkwe iryo shuri zidafashe basaba kurenganurwa. Inkuru ya Delicia Kamikazi.
Iyo myidogo ni abanyeshuri bahejeje umwaka wa nyuma mu gisata cy'ubuhinga bwa none bwo gutumanako amakuru bavuga ko badatahura igituma bataronswa impapuro z'umutsindo kandi baritanze mu kwiga kugira bashike kuri iyo ntambwe.
Bikwiye akatarika k'umuyobozi w'ishuri tumusaba ko yoduha ibyo twakoreye kugira ngo tuterekane ababyeyi babone icyo twakoze aratunanira. Uraho yatubwira yuko agomba ajya kugisinyisha. Uraho yatubwira yuko amaminisitiri yagumye ahindagurika. Biteye isoni ko umuntu yokwiza akamara imyaka ine yarakoreye urupapuro atararuronka ari mu gihugu kirimo amategeko.
Ibi bituma hari ibibazo byinshi abo banyeshuri bibaza ntibaronswe inyishu.
Batubwira yuko izo diplome zaba zarabonetse cyangwa zitahari. Aho batubwira ko iryo shuri ritanzwe na leta twishyure dutekereze tubihebe kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu ashobora kwiga adahera imyaka ine atararonka diplome. Iryo ni ibara.
Ntitwaje kureba kuri telefoni yaba umuyobozi w'ishuri yaba n'umuyobozi ajeje iby'ubuhinga kuri iryo shuri.
Munyuma twashoboye kuronka umuyobozi ajejwe ubuhinga kuri iryo shure akaba yatumenyesheje ko ikibazo kiri mu minwe y'ubuyobozi bw'iryo shure. Tukiraho mu gisata cy'inero nyene abigishwa babakutsa kivi hamwe n'abakorera bushake kuri lycée technique Saswe barasaba kunonswa amafaranga abagenewe muri ico gikorwa mu gice cya gatatu. Iryo shure riri muri commune Kayokwe intara ya Mwaro. Abo bigisha bagatinya ko ayo mafaranga yabagenewe yoba yaranyururwe n'ubuyobozi bw'iryo shure. Inkuru ya Trifine Kani wabo.
Iryo shure riri mu minwe y'idini rya Katolika. Amanota y'abasubiyemo ibibazo kuri iryo shure yategerezwa kumenyekana haraheze indwi irenga ariko ntivyabaye. Ibyo rero ngo byavuye ku muyobozi w'ishure nk'uko bisigurwa n'uyu mwigisha.
Cyo biva ko amafaranga ya sekretariyaje yarayatanze yose ariko kugeza n'ubu aba yerekeye ntarabashyikira. Batashye yaratumye ko abantu kugira ngo bagire bayaronke bene yo. Bashyitse abarimu baraza katere bagezwa ahanini n'abambenevole. Akagenda akatubwira ngo ayo mahirwe ntayafise akaragenda wenyine. Kandi ayo mahirwe ukuntu ayatoza ntiyaharura amasaha ukuntu ayatoza wenyine.
umunyeshuri umwe asabwa kuriha ibihumbi bine igice kimwe kimwe cy'umwaka w'ishure kugira bahembe abo bigisha. Abo bigisha nyene bakibazi ayo mahera rengera.
Undi bategereza guharura amasaha bakaraba kwangana bakayatoza barahaze igitegere cyayo kuko n'amahera igihumbi ku isaha haharuye rero mbere mu bunyonyezi ariko aragera ku ishuri ubwo buriko buratera ibibazo abanyeshuri bakaza kubikwamo.
Twarondeye umuyobozi w'iryo shuri kuri ivyo yagirizwa n'abo bigisha atwishura ko azogira icyo abivuze ko kuwa mbere uza.
Trepineka ni wabo tumushimire. Uburundi ngo buherutse gutera igikomo ku masezerano y'umwe bwa Afrika mu bijanye no guhanahana ibidandazwa ku bwa Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi ngo ni byiza ko Burundi bwinjira mu bihugu bihanahana ibidandazwa mu mugabane wa Afrika ZLACAF ariko ngo bwa mbere Burundi butegerezwa kuronka ibyo bujana mu mahanga bubanje guhaza bikeneye mu gihugu. Avuga ko bitabaye uko ngo ibindi byose bizoba impfagusa no kwiyararaza mu mutegeyo mbi
kubijanye no gushyira umukono kuri ya koro amasezerano yo kugira ibihugu bya Afrika bihanahana ibidandazwa ni intambwe ukurabona kuraraba ubudandazwa bwa Afrika ku isi ni ruto cyane ni rushikana na kabiri kwijana uravuga ubudandazwa rukorerwa ku isi hari ibihugu bya Afrika ntibyari bikunze kugira imigenderanire mu byerekeye ubudandazwa kibaza ko ari intambwe kugira twige kuza turashorerana ibidandazwa na cyane cyane atari yitwa ko ari matière première dushire kugurira impuzu mu gihugu kindi cya Afrika tugurira ibirato mu kindi gihugu cya Afrika kubera ikama modokari ku buryo ushaka gusanga duhanahanye ibidandaza byo tuma umugabane afite utera imbere byo natuma tureka kuza turashorera na biriya bihugu bikomakome amahera akinjira hagati y'ibihugu bya Afrika kandi haza ko ariyo ntango nabwo ari libre change ngira bazotinda bashikire na kiya bita nk'isoko rusange rya Afrika igihugu cy'u Burundi nacyo cyatekereza gusa cyipanga urumva nimo kongereza aho ushaka kuzurashorera ibintu tatuza kugwiza umwimbure mu bintu bina biriya aho usanga umwimbure mu gihugu wacu ari muke tatekereza kuwongereza tore ico bita politiki ndendiseza tukara ibyo duhingura mugabo nawe nyine tugwe duhingura byo mu Kirundi bibaza ngo uragenda ugahingura ibintu utashye kuza ni na karitungura yuko ijya biro irayo bya karitse yuko ishora kubyemeza muzo buri kuragira politiki ngo uje gusorera ibintu hanze nibaza yuko ariko tuzaza kugira aho usanga isukari duhinguye imyaka 30 tugatavuga ngo no mu Burundi turiko turayibura oro bariko muguru amayira ati shorira nahandi nibaza kugira ubundi bugira inyungu bahakuye nuko bagara kwitunganya kugira ivyo vyangombwa bibihabe bihaje shobore ku profit yo soko yo bari nini tujya dusorere ibitenge impuzu nko muri Togo tujya dusorere isukari muri Centrafrique ni bene ivyo naho twafirima kare South Africa community mugabo ari umugabane wa Afrika isoko ribagiyuguruye nibaza reko twoja muri iyo ntumbero mugabo tukaraba yuko tuba turi kutabikora bija mu ntumbero nziza ko nubundi higanwa ryo byitegeza kuhaguma.
Uwo akaba ari Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
nari nabibabwiye mu ntango z'aya makuru kuri igenekezo rya 10 mu Kakaro Radio Inzamba ihimbaza imyaka 6 itanguye gusamirana. Umuyobozi wa Radio Inzamba arashimira intambwe bamaze gushikako naho ingorane zitabura. Alexandre Niyungeko arashimira abakunzi n'abakozi ba Radio Inzamba ku ntererano no kwitanga kugira ngo iradio ibandanye ishikiriza amakuru. Alexandre Niyungeko arongoye Radio Inzamba.
Ibibazo twagiye turacamo ni byinshi ariko igikuru ni uko izo ngorane twagiye turazitorera umuti muratse ko vyanashitse mu minsi iheze turanahagarika kubera ingorane twagiyemo zazi ingorane zijanye n'ubuhinga eka n'ibindi umuntu atokwirirwa aratebako. Igikuru rero ni uko tubandanya kandi twiyemeje kubandanya dushikiriza amakuru abarundi n'amakungu. Muri kano kanya nagira mbonera hakabiryo ko gukengurukira cyane rwose abadukurikira abaduha amakuru kuko yatababo baduha ayo makuru canke ngo badukurikirane batwumvirize baduhe ivyiyumviro ntitwoshobora kubishikako. Ivyo rero nakaryo ko kubakengurukira cane. Abandi umuntu yokengurukira muri kino gihe ni abamenyesha makuru dusanzwe dukorana mkababoni ya kariyo kukubifuriza umusi mkuru mwiza kukubifuriza ko ubandanya koko umuga bakabandanya itanga nkuko bamba kuko icyo twiyemeje nuko twobandanya duha makuru abarundi duha makuru amakungu ajanye nibiko biraba mu Burundi.
Alexandre Nyunge ko umuyobozi wa Radio Inzamba arongera kamenyesha ko muri kazoza ngo Radio Inzamba igiye kurushirizaho kumvirizwa mu karere no mu makungu hakoreshejwe ururimi rw'Igiswahili n'Icyongereza.
Imigambi turayifise ni uko twobandanya koko dukora dushiriza amakuru tukabandanya tugwiza ibiganiro mbere tukaba dufise n'imigambi y'uko two kuko nk'uko musanzwe mubizi dukora mu ndimi zibiri mu Kirundi no mu Gifaransa tukaba rero twari dufise umugambi y'uko twoshiramo n'izindi ndimi Giswahili n'Icyongereza kugira ngo kuko twabivuze dushyikiriza amakuru n'abatari Abarundi kugira ngo koko nabo bayakurikirane cyane cyane mu karere turimo aho asanzwe havugwa izo ndimi Icyongereza n'Igifaransa. Turizeye rero yuko mu minsi ya vuba ibyo tuzobishika kubwira ngo koko tubandanye dutera imbere.
Abanywanyi n'abakunzi ba Radio Inzamba barayikeza mu kwifadikanya nayo mu isabukuru ry'imyaka itandatu imaze isamirana. Bamenyesha ko Radio Inzamba ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bataronswa n'ibinyamakuru bikorera mu Burundi. Abo banyagihugu baganire na Radio Inzamba basaba bamenyesha makuru kubandanya bitanga bagakora batera imbere.
Iradio rero yashinzwe mu gihe hari bidasanzwe aho amaradio yigenga yamaze guturirwa agasambugwa rero yaje gufasha abantu bose kumenya makuru bikorera mu gihugu haba mu gutegeka na muntu haba bwicanye haba indyo se yakorera mu gihugu bya ibintu bitamenyekana kubera amaradio yaba yishikiriza yamaze gusambugwa.
Tukafikiye gira twishimiye kuri isabukuru y'ifite imyaka itandatu ribandanye iteye imbere benshi barayumviriza kuko batayumvise bavuga ko atamakuru bawe bumvise kuje nk'aho mereba iradio Inzamba batayumvirije bavuga ati nta makuru twaraye twumvise ko baba bazi neza yuko nk'izi ziri mu gihugu icyo zivuga ati zibashikiriza ko nizo ibyo bavuga ibintu bakishyura imbere abanyagihugu ari ibintu nk'amutima batinya kubivuga kuko bazi ko je bakorako ariko iyi radio yo kubera ahiri yigenga ta musimikano uri iriko iravuga amakuru atomo ikavuga ibyabaye mu bihugu byose nacyo gituma abanyagihugu bayikunze kubwisha.
Yarakoze cyane cyane rwose mu kumenyesha ihohoterwa ry'abanyagihugu cyane cyane mu Burundi haba ku banyagihugu haba kwa hano hasabye na muntu ikahaba n'abari mu nzego zitandukanye kubera ko yavuga yama yatabarije abatari bake kandi hari aho hari n'abake dukora iradiyo iradiyo y'ibicumara rero muri imyaka itandatu irangiye
no gushimira no kuyitera intege ko muragerageza bageza tukaronka amakuru meza amakuru twizera amakuru atandukanye nayo twumva mu yandi maradiyo asamiranaga mu gihugu nicyo bituma rero twe twiteye intege tukagira duti ahubwo byaba bishoboka bikunda uko wagwiza n'ibindi biganiro byinshi byumvise abanyagihugu.
Nayo mu makuru y'inkino Bwongereza ku kibuga cya Wembley uko Imana niko buzokwakira igihugu cy'Ubutaliyano mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cya Euro. Ubwongereza nta kindi kiri mu mutwe atari gutwara igikombe ubwa mbere mu gihe Ubutaliyano bwo bushaka icya kabiri inyuma yo gutsindwa mu nkino za nyuma kabiri. Muri Copa America naho hazocuwambaye hagati ya Brazil na Argentine ibihugu by'ibihangange mu bumanuko bwa Amerika. Idonido na Blaise nije imbere.
Ubwo rukino ruzobera imbere y'abarorezi 1605 ni urukino rudasanzwe mu buzima bw'ico gihugu. Nubwa mbere rero ico gihugu higeze kuri iyo ntambwe hanyuma higacika igakina imbere y'abakunzi bacu. Ubwongereza bw'uno mwaka mu nkino za Euro bwarekanye aho gutwara igikombe atagihamana co bakirimwo. Abakinyi nka Sterling, Kane na Saka bamaze kwerekana ko bashobora gufasha Ubwongereza kwinjiza ibitsindo kuri no w'Imana ntibazoroherwa imbere y'abakinyi babunyoye b'inyuma barongowe na Bonucci. N'Ubutaliyano si ubwo guta mu nda nsa. Icyo gihugu nacyo nyene cyarekanye ko kidashitse kuri iyo ntambwe bugihamana mu gutsinda ibitsindo byinshi mu nkino bagiye barakina. hagati rero y'igihugu cipfuze igikombe ca mbere be n'igihugu gishaka igikombe ca kabiri nyuma yo gutsindirwa mu nkino za nyuma mu mwaka w'2020 no mu mwaka w'2010 hazoca uwambaye. Naho rero ubwongereza buzoba bukinira muhira bwomenya ko mu bikombe 15 bimaze kuba mu nkino za Buraya ibihugu bimaze gutwara ico gikombe byakiniye muhira ni bitatu: ni Espagne mu 1964, Ubutaliyano mu 1968, n'Ubufaransa mu 1984. Muri Copa America naho nyene kuri uno w'Imana azoba hari urukino rukomeye cyane ruhuza ibihangange bibiri kuri uwo mugabane w'isi. Brazil ya Neymar atarigera atwara igikombe cya Copa America cyo kimwe na Messi wa Argentine, bose nta kindi bipfuza atari gutwara igikombe cy'uno mwaka. Brazil izoba ikina ku gihugu cyabo Maracana, naho uno mwaka ta kinini yerekanye isumbije imigwi bakinye n'ifise amahirwe yo gutsinda Argentine. Ariko umugwi wa Argentine uno mwaka wararekanye kuvize ikintu ciyongereye na cyane cyane mu igori ahahora hacumbagira. Messi amaze gukina inkino za nyuma zine atana ari umatwara igikombe mu 2014 na Copa America mu 2007, 2015 n'ibihumbi 2016, umwaka ushobora kuba gwiwe. Twamenyesha ko igikombe giheruka catwawe na Brazil. Iryo higanwa rero ryatanguye mu mwaka w'2016, irigwe n'ifise ibikombe byinshi, ikaba ifise 15, hagakurikira Argentine ifise 14, Brazil ikazwa gatatu n'ibikombe 9.
Nkuko mubimenyereye ku minsi ya gatandatu mu kiganiro ku isoko cuno munsi, tuvuga ibijanye no kurwanya inzara mu Burundi ku isoko mukaba mugishikirizwa na Emile Nibasumba.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu Burundi abanyagihugu barenga umuriyoni umwe nibo babangamiwe n'inzara muri kino gihe, kubw'ibiharuro bitangwa n'urwego mpuzamakungu ruraba ibijyanye no gufungura. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe sikabibona, mbere aherutse kuvuga ko ata Murundi n'umwe ahanzwe n'inzara mu gihugu. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa wa cumi mukakaro mu 2021, tugaruka ku biharuro bitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu kuri icyo kibazo cyo gufungura mu gihugu gishigwa mu bikenye kurusha ibindi ku isi. Emile Nibasumba nije turi kumwe. Kaze mu kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Haraheze indwi irenga hari ku wa mbere mukakaro, Uburundi bwari ko buhimbaza imyaka 59 iheze bwikukiye, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuga ko atamunyagihugu agifise ingorane y'inzara mu Burundi.
Ni murabe ingere twihaye intumbero yo kurwanya inzara, none no munsi mu Burundi akaba atamuntu n'umwe avuga ati ndashonje. Narababwiye ni umuntu wabo dushobora gutegereza kuronka icyurya umupfu kuronka amahera. Abari mu bigori uwo mwaka murazi ingere byagenze, musigaye mubyita amahera, ubundi mukibyita ibigori. None rero uwo wose ni umutahe, nibyo turiko turibonera ko bishoboka.
Ariko rero ibyegeranyo bitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye byerekana ko abarundi batari bake bagihanzwe n'inzara mu gihugu. Ibyashyikirijwe na Integrated Food Security Phase Classification tubishyikirizwa na Vanessa Muhiteka.
Hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021, abarundi barenga umuriyoni baratewe na kigoyi mu gihugu biturutse ku myuzurira no gusubira inyuma ku butunzi bw'igihugu. Nk'uko biri mu matohoza y'ikigo The Integrated Food Security Phase Classification IPC mu majambo avunaguye, kiraba ibijanye no kwikenura mu bijanye n'ifungurwa. Muri aya mezi abiri abarundi 107 bashizwe mu mugwi w'abantu bakenewe gufashwa byihutirwa, mu gihe abarenga ku muriyoni 1,507, ni ukuvuga ibice 13% by'abarundi bari mu bukene budasanzwe. Ibyo ngo ahanini bikaba byaturutse ku bukene bw'amazi byatumye umwimbu uba muke. ayo matohoza ya the Integrated Food Security First Classification arerekana ko umwuzurira wahungabanije ibikorwa byabera ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika. Hakiyongera ko ingingo ruhasha zo kwikingira ikiza cya COVID-19 zatumye imipaka yugagwa maze ibijanye n'urudandazwa birasubira inyuma. Icyo cyegeranyo cerekana ko mu gice cya kabiri cirima cyo kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kw'icenda uyu mwaka, Abarundi bishwe na kigoyi bazova ku miliyoni umwe n'ibice 61 baje ku miliyoni umwe n'ibice 4 by'Abarundi.
Ubwo rwego IPC rusaba ko abo barenga miliyoni umwe babangamiwe n'inzara kurusha abandi bofashishwa byihuta imfungugwa cyangwa amafaranga yo kugurizo mfungugwa mu ntumbero yo kubakingira. Ikiganiro ku isoko kikaba kigarukiye aha. Mwese mwaduteze abiri turabashimiye, twongera tubike banura. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.
Musozera no makuru tubabwire bimwe mu bivugwa mu makuru yanitswe n'iminyamakuru ku Burundi. Ayo no munsi tukaba tuyasomegwa na Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye mwiriwe uyu numwanya wo gukurikira ivyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye vyanditse ku Burundi mushikirizwa na jewe Josephine Jones Nkunzimana. COVID-19 ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Birashoboka ko hari abaciye kuri ico kibuga bafise umugera wa COVID batazwi, byandikwa n'ikinyamakuru iwacu. Ico kinyamakuru candika kivuga ko mu masaha atarenga 48 ingenzi ibimaze kuronka ibipimo by'umugera vyiwe. Iyo ngingo ikaba yafashwe inyuma yaho hafatiwe iyindi ngingo yo kureka ingenzi zikajaho zifuza gushika zitarinze kwiherera. Bamwe mu ngenzi bavuganye n'ikinyamakuru iwacu bavuga ko aya masaha 48 haraho arenga ingenzi zitararonka inyishu, bakaba bafise amakenga ko muri bo ko hoba harimwo abagwaye nk'uko iwacu kibandanya kivyandika. Kubera izo mvo ibitigiri by'ingenzi ziza ziva hanze y'u Burundi bigenda bigabanuka biturutse ku gutinya ko bashobora kwandura uyo mugera. Abakora muri ico gisata cy'amagara y'abantu babikora basa no kwikurayo, ariko rero umugera mushasha wa corona wo mu bwoko bwa Delta umaze kwibonekeza mu karere, byategezwa gutuma ababijejwe babishyiramo ingufu kugira ngo uwo mugera ntubandanye urandagata mu gihugu nk'uko iwacu gisozera kivyandika. Abimukiye muri Kongo iharanira demokarasi ku mvo z'ubutunzi barabangamiwe, tubisoma mu kinyamakuru cigenga Burundi Echo. Jonathan Dikumana yandika avuga ko iyugurugwa ry'umupaka uhanye imbibe y'u Burundi na Kongo byerekanye ko hari abarundi isinzi bafungiwe mu gihugu kibanyi cya Kongo, muri bo hakabamwe ahanini abari bagiye gushaka ubuzima kuko ubutunzi bwabo bwari bugezaho umwansa ashaka. Abarundi bafunzwe kuva hugawe imbibe z'ibyo bihugu biturutse ku kiza cya coronavirus. Isoko gice kinyamakuru rikavuga ko abo barundi bafashwe nabi cyane mu busho barimo ku buryo bashobora no kwitaba Imana hamwe batoronka babagarukira ko mu kurindira ko basubizwa mu miryango iwabo. Ico kinyamakuru kivuga ko abagera ku 200 bashikirijwe leta y'u Burundi aho bajanwe muri site iri muri komune Kiremba mu ntara ya Ngozi mu kurindira ko batahukanwa iyo baje bava. Ico kinyamakuru kigasozera kivuga ko hafi y'umupaka w'u Burundi Buvira hafungiwe mu busho butandukanye barundi bagera 180. Francine Niyosaba arasemerera umugwi w'igihugu ujejwe inkino urisigura. Ivyo vyandikwa n'ikinyamakuru candika ku buhingangurukana bumenyi Akeza Net. Muri ico kinyamakuru umunonotsi Francine Niyosaba yatahukanye umudari w'ifeza mu kwiruka ku metero 800 mu mahiganwa yabereye Rio mu mwaka wa 2016. Aravuga akamubakiye n'intuntu nyinshi ku bijanye n'amahiganwa yo kwinonora imitsi azobera Tokyo mu Buyapani. Mu gihe hasigaye indwi zibiri gusanga izo nkino mpuzamakungu zibe, umugwi w'igihugu ujejwe gutegura inkino ngo uzotwara abanonotsi utateguye kandi ngo ntazotangara abonye abazoherekeza abo banonotsi igitigiri cyabo ari kinini gusumba abagiye kwitaba amahiganwa. Francine Niyosaba akaba agabisha abarongoye umugwi Seno kubijanye n'igabanuka ry'abantu nofitira zo kwitabisango y'Tokyo hamwe ngo atacyo hinduka ngo nibihuha bizohuhuka mu nkino zizobera i Paris mu mwaka wa 2024 umunyamabanga mukuru w'umugwi w'igihugu jezwe gutunganya inkino Salvatore Bigirimana mu kwisigura yavuze ko atari bo bagena abaherekeza abanonosi ahubwo ari umugwi mpuzamakungu jezwe gutegura inkino seyiwo ubifitiye uburenganzira Akedanet gisozera kivuga ko amahiganwa y'Tokyo azokwitabwa n'abanonotsi batandatu nino ngaha dusozereye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi naho utaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
nino ngaha dusozereye ano makuru dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya uko twumviriza Alice Akimana kabije n'abashikirije naho utaha